mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteza amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi,
nanje Fidele Niyongabo, nanje Kabandabara Mukije.
Fidele rero mukanyaraza kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze rero mwese muri ibiganiro mutegurirwa na radio yanyu.
Icyo tubura ni uguhuza abafite ibitekerezo byiza batabasha gushyira mu kuboko ubushobozi buke, cyane cyane abanyeshuri bangije kaminuza n'abantu bafite amafaranga yo gushoramo.
Uwo ni umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda wari mu nama y'umushyikirano wumvikanisha ingorane zikomeye zikomeje kubangamira iterambere ry'abakiri bato. Iyi nama rero umushyikirano yahuje abantu bagera ku 2000 i Kigali mu Rwanda, turaza kwigarukaho ku buryo mu kanya kari imbere.
Muri Afrika y'Epfo, abaserukira abandi mu mugambwe uri ku butegetsi ANC batoye Cyril Ramaphosa nk'umuyobozi mushasha w'uwo mugambwe.
Abarwanyi bari bitwaje intwaro zikomeye cyane bagabye igitero ku kigo cy'iperereza mu gihugu cya Afghanistan ku murwa mukuru Kabul.
Abatavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basavye ababashigikiye kugira iyindi myiyerekano ejo kwa kabiri, kugira basabe ko President Joseph Kabila ava ku butegetsi.
Abategetsi bakuru mu gisirikare cya Zimbabwe uyu munsi batangaje ko barangije igikorwa cyabo cyatumye Robert Mugabe asezera ku mwanya wa perezida. Izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Shuti turi kumwe, ibiganiro by'ijwi rya Amerika tubihereye ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo.
Urakoze Jenny, dutangurire ku nkuru yerekeye Afrika y'Epfo. Umugambi uri ku butegetsi ANC wahisemo Cyril Ramaphosa kuba umuyobozi mushasha wawe. Ramaphosa abonwa muri iki gihe ko ari we mukandida afise amahirwe menshi cyane yo kuzoba perezida wa Afrika y'Epfo igihe cyo gihugu kizogirisha amatora mu mwaka w'2019. Yatsinze Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ari umutambukanyi wa perezida Jacob Zuma. Abanywanyi b'umugambwe ANC bagera ku 5000 batoye umuyobozi mushasha mu ikoraniro ryabereye mu gisagara cya Johannesburg. Cyril Ramaphosa asubiriye perezida Jacob Zuma mu mabanga yo kuyobora umugambwe ANC. Perezida Zuma ashikirije amabanga yo kuyobora uwo mugambwe mu gihe yagirizwa amarorego atari make ya ruswa. Bitegekanijwe ko Zuma abandanya kuyobora Afrika y'Epfo gushika mu mwaka w'2019. Abatavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basavye ababashigikiye kugira indi myirekane ejo kwa kabiri, kugira basabe ko President Joseph Kabila ava ku butegetsi. Umuvugizi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Kongo UDPS Augustin Kabuya yatangaje ko iyo myirekane igenewe gusaba ko amatora aba mu mpera z'uyu mwaka hisunzwe amasezerano yashitswe ko hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Ayo masezerano hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo yahagarikiwe na Ekleziya Katolika ku itariki 31 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2016, asaba ko amatora yokogwa muri uku kwezi kw'12. Abatavuga rumwe na leta bayobowe n'umugambwe UDPS basaba ko leta President Kabila ava ku butegetsi mu mpera z'uyu mwaka. Batangaza ko atifuza na gato gutegura amatora. Hari cyuka kibi cya politike mu gihe itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 zimirije. Abatavuga rumwe na leta basaba ikiringo mfata kibanza kitarimo Perezida Kabila inyuma y'iyo tariki. Abategetsi bakuru b'igisirikare cya Zimbabwe batangaje no muswa wa mbere ko barangije igikorwa cyabo bagize cyo gutuma Robert Mugabe yahoze ari perezida atanga imihoho. Basavye abanyagihugu kuguma bari magabo bakorohereza ikiringo mfata kibanza cya leta. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Zimbabwe Philip Valero Sibanda yabwiye abamenyeshamakuru ko ibintu byasubiye mu buryo mu gihugu cya Zimbabwe. Yamenyesheje ko bakengurukira abanyazimbabwe kuba barabashigikiye no kuba barihanganye kandi bakabumva mu kiringo cy'indwi zitanu cy'igikorwa cyabo cyo gusubiza ibintu mu buryo mu gihugu. Sibanda yasabye kandi abanyagihugu kuguma bari magabo ku bantu batanezerewe bashobora kurondera guhungabanya inzego z'igihugu. Amenyesha ko igisirikare cyasubije amabanga yo gucungera umutekano ya misi yose igipolisi cy'igihugu. Yasabye abanyazimbabwe korohereza inzego mfata kibanza zihari muri iki gihe mu gihugu. tuve muri Afrika dukubitire hanze aho abarwanyi bari bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane bazi itero mu kibanza kirimo ikigo kijejwe iperereza mu gihugu cya Afghanistan ku murwa mukuru Kabul no munsi kuwa mbere. Icyo gitero cyatumye haba gutana mu mitwe gukomeye n'inteko zijejwe umutekano. Abategetsi b'igihugu cya Afghanistan batangaje ko abagwanyi batari bake bambaye imyambaro y'igipolisi barashe amarokete mu kibanza bajejwe iperereza mu gihugu bimenyerezamwo. Inteko zidasanzwe z'igihugu cya Afghanistan zashitse habereye icyo gitero zidatevye zirakikuza inyubako abagize icyo gitero bari binyegejemwo ziraheza zirabica bose. Ukurasana hagati y'izo nteko n'abagwanyi bagize icyo gitero kwamaza amasaha atari make. Leta ya Kiislamu imenyesha ko ariyo yateguye icyo gitero mu kibanza c'abajejwe iperereza muri Afghanistan. Leta ya Kiislamu yari yitiriye ibitero bitari bike ku murwa mukuru Kabul no mu bindi bice by'igihugu mu mezi arangiye. Umusirikare w'Umunyamerika yishwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu yarashwe inshuro 18 mu gihugu cya Niger bisa n'uko yivunye gushika fe. Ivyo bitangazwa n'abajejwe itohoza ry'igisirikare. Abategetsi ba Amerika baciriye ku mayanga itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press kuri raporo itaraherahezwa kandi itarashirwa habona ku mutego wagizwe mu kwezi kw'icumi ku musirikare w'Umunyamerika Sergeant La David Johnson. Abandi basirikare b'Abanyamerika batatu nabo nyene barishwe mu gitero cabereye hafi y'urubibe igihugu ca Niger gihana n'igihugu ca Mali. Hari ibintu byinshi bitumvikanye ku mutego w'urupfu rwa Sergeant La David Johnson. Harimwo impamvu ikiziga ciwe catowe hafi y'ibirometero bibiri umuntu avuye mu kibanza igitero cabereyemwo n'igituma vyafashe iminsi ibiri kugira ibisigarira vyiwe bitogwe. Ku bw'itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press, abategetsi b'igisirikare bavuga ko Johnson n'abandi basirikare babiri bo mu gihugu ca Niger bagerageje kwiruka bagana imodoka ya jeep yari hafi yaho. Yamara bararashwe imbere y'uko bashikira iyo modoka. Amakuru atangaza ko Johnson yashoboye kwiruka gushika kure ya bagenzi biwe. Yinyegeje mu gisaka ararasa abagwanyi bariko baramukurikirana gushika fe. Yarashwe inshuro 18. Raporo y'igisirikare izokwishura ibibazo bitari bike ku rupfu rwiwe.
Arakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Ni muri gahunda radio yanyu ibategurira buri munsi mukatwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje email yacu, ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ni www.radioyacuvewa.com. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasaba ikindi gihe cy'ukwezi cy'ifungwa ry'agateganyo ku barwanashyaka ba FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Buravuga ko butararangiza iperereza ry'ibanze. Abaregwa n'ababunganira barasanga ubusabe bw'ubushinjacyaha nta shingiro bufite, bagasaba kubarekura by'agateganyo. Ubutabera bubakurikiranyeho ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ni ibyaha abaregwa basanga bishingiye kuri politiki. Umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye.
Mbere yuko ubushinjacyaha busobanura impamvu zituma busaba ubugira kabiri indi minsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo igihe bugikora iperereza, Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Antoinette Mukamusoni bunganira abaregwa batangiranye inzitizi basaba umucamanza kuzisuzuma. Maître Gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego igihe cyararenze. Yavuze ko icyemezo gifunga by'agateganyo abaregwa cyarangiye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, ubushinjacyaha butanga ikirego ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12. Maître Gashabana ashingiye ku ngingo z'amategeko arasanga abo yunganira bafunzwe binyuranije n'amategeko, agasaba urukiko guhita rubarekura nta yandi mananiza bagakurikiranwa bidegembya. Ubushinjacyaha bwemera ko bwakoze amakosa yo kurenza igihe cyo gutanga ikirego. Buravuga ko habayeho uburangare kuwagombye kuba yaratanze ikirego, gusa bugashimangira ko ibyemezo byafashwe kuri uru rubanza byagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho ibyaha bikomeye bishobora gushyirwa mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome. bwifuza ko urukiko rwabisuzuma rukazategeka ko bakomeza gufungwa by'agateganyo. Maitre Gashabana yavuze ko amategeko agomba gufatwa uko aratagenekerezwa, maze avuga ko iby'ubushinjacyaha busobanura nta shingiro bufite. Yabwiye urukiko ko ibyemezo ubushinjacyaha bushingiraho byataye agaciro, naho kuba baregwa ibyaha bikomeye nabyo kugeza uwo amategeko aracyabafata nk'abere igihe cyose batarahamwa n'ibyaha. Mugenzi we Maitre Mukamusoni nawe yisunze ingingo z'amategeko, yibukije ko amagambo umuburanyi yivugiye mu rukiko amutsindisha, avuga ko ubushinjacyaha bwemera ko bwagize uburangare kandi nacyo bwacyari icyaha. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo busobanura ko iyo ukwezi kurangiye hataratangwa ikirego, abaregwa bashobora kurekurwa ku byaha byoroheje, naho ku byaha bikomeye bikabarwa mu mezi atandatu, mu gihe ku byaha by'ubugome byo byategereza umwaka kurangira bakabona kurekurwa. Umucamanza yavuze ko izi nzitizi azazisuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza. Nta bisobanuro bishya ubushinjacyaha bwazanye mu rukiko ku ngingo yo gusaba ko abarwanashyaka ba FDI inkingi bongererwa ukwezi kw'ifungwa ry'agateganyo, bwongeye gusubiramo amagambo y'ubushize ko mu gihe cy'ukwezi bwasabye butarangije iperereza. Bwongeye kuvuga ko iyi dosiye isaba iperereza mu bihugu byo hanze n'imbere mu gihugu, buravuga ko hari ubutumwa bohererezanyaga ku matelefone n'abantu bo hanze y'u Rwanda, kandi ko bugishakisha ibyitso n'abatangabuhamya. Ubushinjacyaha bubwiye urukiko bugira gatatu ko kurekura abaregwa bashobora kugira uruhare rwo gusibanganya ibimenyetso, kwihisha ubutabera no kuba bakongera gusubira mu byaha bubarega. N'imvugo abaregwa n'ababunganira basanga idafashije na gato, kuko bavuga ko nta bimenyetso bishya bugaragaza bwagezeho mu gihe bumaze. Bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDA inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, yabwiye urukiko ko uburyo afunzwemo muri gereza ya Mageragere bumushyira mu gihirahiro cyo kumenya niba koko akiri umwere cyangwa se yarahamwe n'ibyaha. Yavuze ko muri gereza afungiwemo harimo na kasho mumaranyemo iminsi irindwi, kandi ko yaje mu rukiko avuye muri iyo kasho. Aravuga ko abashinzwe umutekano baketse ko afite telefone avuganaho n'abo hanze. Vice president wa mbere wa FDA yabwiye umucamanza ko mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwa gereza ya Mageragere bwagiye bukoresha amanama bugakangurira imfunga n'abagororwa kugendera kuri abarwanashyaka ba FDA inkingi bahafungiwe. Yavuze ko bafatwa nk'abanzi b'igihugu. Bwana Twagirimana yavuze ko aho muri kasho bajya bamukubita ati sindamenya niba abo bamfungira muri kasho ya gereza bafite amategeko yabo bihariye bagenderaho. Ati turi imbere y'ubutabera twibwira ko bushobora kumva akababaro k'abanyarwanda. Umucamanza yavuze ko ibyo bireba amategeko n'amabwiriza y'imbere muri gereza, avuga ko urukiko rwabisuzuma rwabiregewe. Naho Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDI nawe yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha butagombye gukora icyo yise kuza kubigiraho kwica amategeko, ahubwo bwagombye kubigiraho kuyubahiriza. Kuba no mu bindi bihe uruhande rw'iregwa ruvuga ko ubushinjacyaha bwahunyanze amategeko ku bushake ntiyagire igikorwa, kuri uyu mukangurambaga wa FDI yabibumbira mu mvugo ya Kinyarwanda agira ati bimeze nka wa mwana uri waba uvuna umuhe hakongezwa undi. Kuko ubushinjacyaha buvuga ko bukibakoraho iperereza abaregwa bose ntibabemeranya nabwo. Baravuga ko ibyangombwa byabo birimo amatelefoni na za mudasobwa bwabifashe kera, kandi ko bwagombye kuba bwarabonye ibyo bwifuza. Barabwikoma ko butagaragaza umwe ku wundi icyo bumaze kugeraho ngo buhereho bwaka ikindi gihe cy'ifungwa ry'agateganyo. Kuri Bwana Norbert ufite amahoro wiburanira icyaha ni gatozi, yasabye ko barekurwa abandi bukekaho ibyaha bwazababona bukazabakurikirana ukwabo. Aravuga ko gukomeza kubafunga aricyo yise umugambi w'ubushinjacyaha wo kubacira mu gihugu cya gereza, cyangwa se ari uburyo bwo gutinya batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo n'uwari kubigerageza hereho aceceka. Maitre Mukamusoni aravuga ko abaregwa basa n'abategereje umuntu batazi ngo azafatwe babone kuburanishwa. Yagize ati niba koko umushinjacyaha ari umuburanyi nkatwe ajya afatirwa ibihano igihe yadindije urubanza nk'uko natwe tubihanirwa. Maitre Gashabana yongeye kubaza urukiko ati muzashingira kuki mufata icyemezo gikomeza gufunga abo twunganira? Ati kubera ko ubushinjacyaha bwabisabye gusa. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kubw'imiterere ya dosiye ikomeye budategetswe kugaragaza mu ruhame ibyo bumaze kugeraho mu iperereza, kuko bishobora gutuma bumenya ibanga ry'akazi. Bwagize buti natwe ntitwishimiye kwishyiraho umutwaro wo gukomeza kubafunga, dufite amadosiye menshi tugomba gukoraho, ahubwo nuko dosiye ibarega ifite umwihariko udasanzwe. Maitre Gashabana yahise yaka ijambo risoza avuga ko ubushinjacyaha budakwiye kwihisha inyuma y'ibanga ry'akazi bugamije kubanga uburenganzira bw'abaregwa. Yabwikomye ko bwirengagiza ko n'abanyamategeko bagira ibanga ry'akazi, kandi bagomba kugaragarizwa ibimaze kugerwaho mu iperereza. Iri tsinda ry'abarwanashyaka barindwi ba FDI inkingi ryatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka, bareregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uretse iri tsinda, hari n'irindi tsinda ry'abarwanashyaka batatu ba FDI barimo Bwana Theophile Ntirutwa uhagarariye FDI mu mujyi wa Kigali, nabo baregwa ibyaha bimwe. N'ibyaha bose bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha abatavuga rumwe nabwo. Ku itariki ya 20 z'ukwezi nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kirekura cyangwa kigumisha mu buroko by'agateganya baregwa. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Turacyari mu Rwanda. I Kigali hatangijwe inama ya 15 y'umushyikirano. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hatangiza iyi nama, yagaragarije abayitabiriye uko igihugu gihagaze mu nzego zose. ni inama yitabiriwe n'abanyamahanga benshi ndetse bahawe n'umwanya wo kubaza ibibazo. Mugenzi wacu Asumutakabo yarahari abahe inkuru irambuye.
Perezida Paul Kagame yeretse Abanyarwanda uko igihugu gihagaze, avuga ko hari byinshi byagezweho byasaga nk'ibyari bigoranye. Yagarutse ku iyubakwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyatangiye mu kubakwa i Bugesera uyu mwaka. Umukuru w'igihugu yasabye ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwakwigishwa mu bato no mu bakuru mu rwego rwo gusigasira umuco. Perezida yavuze ko bitabaye ibyo bishobora kugeraho umuntu azajya avuga abantu bakayoberwa ibyo avuze. Perezida Kagame yagarutse ku mirimo yahanzwe uyu mwaka igera ku 8,000 kandi avuga ko igihugu giteganya kuyongera. Gusa abakiri bato bagaragarije leta ko ibafasha mu guhanga imirimo ariko ntizakurikirane uko ikomeza gusigasirwa.
Icyo nasabaga leta y'u Rwanda nk'uko yatangije igikorwa cya Youth Connect ni ugukora follow up. Ntitwite gusa kugira ngo havuke imishinga ingahe, ahubwo tukanareba ngo ya yindi yavutse yo igeze he. Ikibazo ifite ni ikihe? Icyo tubura ni uguhuza abafite ibitekerezo byiza batabasha kubishyira mu bikorwa kubera ubushobozi buke, cyane cyane abanyeshuri barangije kaminuza n'abantu bafite amafaranga yo gushoramo. Numva leta y'u Rwanda ariho yashyira ingufu igakurikirana imishinga igenda ihembwa, ariko rimwe ngusanga yanapfuye.
Muri iyi nama y'umushyikirano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yongeye kugaragaza ko umwaka utaha u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira b'Abanyafurika bajyanywe muri Libya nk'abacakara.
Ibyo ni uguha agaciro ikiremwa muntu dufatanije n'abandi Banyafurika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'Abanyaburayi n'abandi, turitegura kuzagira abo twakira mu ntangiriro y'umwaka utaha.
Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda rumaze guha abanyamahanga barenga 100 n'ubwenegihugu mu myaka 7 ishize. Aha Minisitiri wa Chad witabiriye inama yabajije Minisitiri Mushikiwabo uko u Rwanda ruzabigenza mu gihe ruzakomeza guha abanyamahanga ubwenegihugu ndetse rukaba runitegura kwakira abarenga 30 bari barajyanywe mu bucakara mu gihugu cya Libya, kandi bizwi ko u Rwanda ari igihugu gito cyane. Uyu muminisitiri akibaza niba u Rwanda rutazaba ngombwa gusaba abanyagihugu kugabanya urubyaro kugira ngo nyine babashe gusaranganya n'abo banyamahanga bagenda batuzwa mu Rwanda. Minisitiri Mushikiwabo yamusubize ko u Rwanda ruzigira ku bihugu bifite ubuto nk'ubw'u Rwanda, ariko byagiye bitera imbere.
Nous savons très bien que nous avons des limites par rapport au territoire du pays et donc nous privilégions les pays qui
aragira ati tuzi neza ko dufite imbogamizi ziterwa n'ubuto bw'igihugu cyacu. Niyo mpamvu dushyira imbere ibijyanye no guhanga n'ubumenyi tugerageza kurebera ku bindi bihugu bito kurusha u Rwanda uko byitwaye mu bibazo nk'ibi. Kubera ko dushaka gufungurira amarembo u Rwanda ariko tutirengagije n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Uburezi bwagarutsweho cyane muri iyi nama ya 15 y'umushyikirano. Musenyeri wa Diyosezi ya Byumba Seviliani Nzakamwita yongeye gushimangira ko hari amasomo yarakwiye guhabwa umwanya nk'indimi zirimo Ikinyarwanda, gushushanya, kuririmba ndetse n'iyobokamana. Ikindi Musenyeri yagarutse ku byerekeranye n'ibiruhuko by'amashuri byashyizwe mu gihe cy'itumba bivanywe mu mpeshyi. Musenyeri Nzakamwita ati ukwezi kwa 7 n'ukwa 8 ayo mezi arangwa n'ubushyuhe bwinshi ndetse hamwe na hamwe amazi akabura ku buryo abana bajya kuvoma bukica amasaha y'ishuri. Ayo mezi mu gihe cy'impeshyi nibwo abana baba bakenewe mu rugo. Uyu Musenyeri yasabye ko bishobotse ibiruhuko bisoza umwaka byakongera gushyirwa mu gihe cy'impeshyi, ibintu leta yavuze ko yatangiye gutekereza. Inama ya 15 y'umushyikirano yitabiriwe n'abanyarwanda bahagarariye abandi baturutse mu gihugu hose, abanyarwanda ba mu mahanga ndetse n'abanyamahanga batari bake, cyane cyane abaturutse mu bihugu bya Afurika, izasoza imirimo yayo kuri uyu wa kabiri. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyakomereze muri Tanzania. Kuri uyu wa mbere, inama ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yatangiye ibikorwa byayo nyuma yo gusubikwa amezi 6. Cyakora igikorwa cyo gutora uzayobora iyo nteko ishinga amategeko mu gihe cy'imyaka 5 cyateye impaka nyinshi, biba ngombwa ko kimurirwa kuri uyu wa kabiri. Inkuru irambuye muragezwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri Tanzania, Arusha, ni Pierre Claveri niyo nkuru.
Guhera kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igizwe n'abashingamateka 54 bava mu bihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania hakiyongera ko igihugu gishasha ca Sudan y'Epfo igihugu kimwe kimwe giserukiwe n'abashingamateka bagera ku 9. Abashingamateka bose uko ari 54 barahiye kuri uyu wa mbere kugira ngo batangure amabanga yabo y'imyaka 5 iri imbere. Babwirizwa no gutora ubwiye gutwara iyo nama nshingamateka ariko ntivyakunze nkuko bivugwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri iyo nama nshingamateka. Igihugu cy'u Rwanda nico kiramukiwe gutwara iyo nama nshingamateka igira 4 hisonzwe ugukura kuranwa kw'ibihugu. Ubwa mbere hatanguye igihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'2006, hasubira igihugu cya Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika muri 2012, hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2017. Abashingamateka baturuka muri ico gihugu cy'u Rwanda bashize imbere uwitwa Martin Ngoga ari muri 4 bahora muri iyo nama nshingamateka ya karere. Uwo munyamategeko mbere yahoze hari umushikiriza manza makuru mu gihugu ciwe. Nabo biruko ivyo biro bivuga ko kuva kuwa gatandatu heze ariho haboneka abandi babiri bitoza muri ico kibanza. Uwa mbere ni umushingamateka w'umurundikazi Leontine Nzeyimana yahora ari umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe ibibazo vy'akarere ka Yase. Uwundi nawe ni umutanzaniya Adamu Kimbisa yahora muri iyo nama nshingamateka. Hageze gutora abarundi banse bemeza ko ikibanza ari cyo Burundi gusa. Habaye impari nyinshi banka kwinjira mu nama biba ngombwa ko ico gikorwa gisubizwa inyuma gishegwa kuri uyu wa kabiri. Uwo mushingamateka wo mu gihugu cy'u Buganda Fred Mukasa Mbide ati Burundi bwamye buza inyuma y'u Rwanda.
That is what happened in terms of the secretary general. The first one was from Rwanda, second one was from Burundi.
Ati vyo nivyo vyabaye ku munyamabanga mukuru wa Yase. Wa mbere yari umunyarwanda hakurikira umurundi aharubu ubutwara sentare vyagenze uko nyene hatangura umunyarwanda hasubira umurundi. Ubutwara igice ca Lake Victoria nawe nyene vyagenze uko nyene hatangura umunyarwanda hasubira umurundi. Ikindi naco mu kwemererwa kwinjira u Rwanda rwaje imbere gato y'Uburundi. Tanzania yo yari ikwiye gukuramo akarenge hakiri kare kuko imaze gutwara ikiringo ca mbere.
Quickly.
Abande nabo nka Peter Matuki aturuka muri Kenya avuga ko ikibanza ari cy'u Rwanda kuko umunyamabanga mukuru wa Yase ari umurundi. Yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase ni umurundi. Urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya Yase.
Kuharibu biashara ya jumuiya.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vyavuze ko ico kibazo cashizwe mu minwe y'abakuru b'ibihugu vya Yase kugira ngo abari bo bagikemura vuba. N'inama nshingamateka itanguye ibikorwa vyayo inyuma yo gucererwa amezi 6 yose vyatumwe n'igihugu ca Kenya kitere bwaheze gutora no kwemeza abashingamateka 9 bagiserukira. Ikindi cacatebeje ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka ya kareka Yase n'igihugu ca Sudan y'Epfo carungitse amazina y'abagenywe n'itegeko ry'umukuru w'ico gihugu Perezida Salva Kiir. Mu nyuma senare nkuru y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurekejwe maze ico gihugu gisubiramwo gutora abashingamateka bashasha.
Urakoze cyane Pierre Claveri, niyo nkuru kuri iyi nkuru tugezeho. Nshuti zacu rero muracyari kumwe n'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve rero muri Tanzania tunyarukire noneho mu Burundi. Mu gihe harimo hategurwa amatora atandukanye mu Burundi, urubyiruko rwo mu ntara ya Gitega rurasaba abanyapolitiki kutarukoresha ku nyungu zabo no gukurwa mu bukene rurimo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika igitega Fidele D'Antoine Nsabimana abafitiye inkuru irambuye.
Burgiyo himirije ibihe by'amatora mu Burundi hacaduka ukwinubana hagati y'ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike. Ijwi rya Amerika ryaragendeye ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike mu ntara ya Gitega aho rwagiye rushikiriza ico kwinubana bivako umva ivyumviro vy'urugwaruka kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ivyo bintu ico biba bivako biba biva yuko abantu benshi ntibize. Hari abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bagomba gushika gaca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika
cyane cyane byo bikunda kuba mu gwaruka ruri mu migambwe iri ku butege mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa mu mugambo uri ku butegetsi kenshi yo bahuye rero bakunda kwambikana icyeyi bagaterana amajambo ugasanga rero bavuye muri ninduru rimwe rimwe rero umuntu yagomba kuba bahirwa mu vyumviro vyiwe ibyo ari byo byose mu gihe bitumbere bitere ko biragomba gusambura
n'ivyicaro baharanira n'ivyicaro bituma babwira ibyo byose ugasanga umubanyi umwankanisha yundi kukuzi yuko atagushigikiye kugira ngo urondere abanywanyi ubarondera mu gucanisha mu abantu mu kubiba urwanko kugira ngo urabe ko wewe wote bugashikira intebe wari wipfutse
ubwo gwaruka nyene rurafise ico ruhanurana muri bino bihe vya politike vyimirije mu Burundi
z'abantu bose bo kubahana umwe wese mu vyumviro vyiwe ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge ntibaze barafatira kukungene batize kubukene baba bafise ivyo niyo twamara kubishikako ni naho tuzokwinja muri demokrasi nyakuri no kubahana gukaba
kubugo gwaruka imigambi myinshi ntiyari mibi
ubisanzwe kugira ubutandukane ntivyari bibi kuko umwe aguye akagira umuntu amukebura ahubwo byari byiza gusumba mu butandukane mu migambwe cyane imigambwe ikaba hari myinshi cyo numva tangurana byari biteye ahubwo ingorane gusa nuko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushikira ubutegetsi bishiye mu nzira zitarizo
imigambi myinshi byari byiza ko yari ifite akamaro iyo igihugu giteguye neza ari bintu harimo demokrasi kuba ngo uri muri umugambo ngira n'ubwo yimunje mu rujya mu Rwanda ntaje bivuze ko kurumva ubunye ntawo bakibesha ngo umugambi ngo agiye kubutegetse ngo umuntu azoca yogura cyangwa ngo nyigwa zoshobogura hoyika bose rondera inda zabo ntawo bishe yundi ivyo tuba bizi twese
uno mutama avuga ko yabonye uko amatora agenda kuva ku yashikanye Burundi kunayo kwikukira nawo nyene yama yabonye uko kwinubana
urashobora kubabona wowe nyene basindiranirako benshi batishavu kumugambo uri kubutegetse kuko utagerageza kuzura abameke ivyo byinshi cyane gufata wababikize cyo mvuga nk'umuntu akuze twosaba yuko arijejwe bokama bari kanduye
kubwo mutama ugwaruka rurahendwa agatanga n'impanuro kubahendwa gwaruka
keshi na kesha abigira bari abantu bize ariko onye baciye mu makartier bahitana abantu ngo baje kugira indiyerekane keshi na kenshi baje inyuma nk'intama tubahanuye yuko hogenda abantu nyine babafise ubwenge bukwiye kugira manifestasiyo ntibahitane ujya abanyarucari apfa kuja yatanisho yunguka
uno mutama afatiye ku bihe vyimirije arahanura agira ati
tovuga ati cirimoso hakiri kare kuko ubizanye kwa naka canke muri kare agace ku Burundi hari naho byo kugaruka ko nawe canke bigaheri wawe ni bibi kwigisha kwango ugusindiranirako kutubahana mu bikogwa cyane ukaza abantu bako uko bizana inkurikizi mbi
amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho hagiye haragaragara ugwaruka rwinubana rufatiye ku migambwe rukukira igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Chuti za chumbere yuko dusoza ibiganiro twabateguriye kuri isaha Fidel Yongabo watwibutse muri make ya makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jean twabwiye ku mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC wahisemo Cyril Ramaphosa kuba umuyobozi mushasha wawo. Ramaphosa abonwa muri iki gihe ko ari we mukandida afise amahirwe menshi cyane yuko uzaba perezida wa Afrika y'Epfo igihe cyo gihugu kizogirisha amatora mu mwaka w'2019. Twabwiye ko batavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basavye ababashigikiye kugira iyindi myerekane jo kwa kabiri kugira basabe ko president Joseph Kabila ava ku butegetsi abategetsi bakuru b'igisirikare cy'igihugu cha Zimbabwe batangaje uno musi wa mbere ko barangije igikorwa cyabo bagize cyo gutuma Robert Mugabe yahoze ari president atanga imihoho basabye abanyagihugu kuguma bari magabo kugira borohereze ikiringo fata kibanza cha leta abagwanyi bari bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane bagize igitero mu kibanza kirimo ikigo kijejwe iperereza muri Afghanistan uno musi kwa mbere ku mugwa mukuru Kabul cyo gitero cyatumye haba gutana mu mitwe gukomeye n'inteko zijeje umutekano umusirikare w'umunyamerika yishwe n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu yarashwe incuro 18 bisa nuko yivunye gushika fe ivyo bitangazwa n'abajejwe itohoza abigisirikare.
Fidele urakoze nshuti mwese mukunda radijwe rya Amerika ibiganiro byacu byo kuri isaha naha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rob McLean yarafatanije na Fatuma Karara Arimasi amakuru mwagejwe na Fidele Niyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Bashimiye mu izina ry'abagenzi banjye ko mwateze amatwi, tubifurije kandi amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.